wibaziki ni kiganiro kigumwa nya wo gushikiriza icyumviro cyawe kubivugwa hirya no hino byerekeye igihugu cy'u Burundi
wibaziki
twakure andika ubutumwa ariyo message canke uturungikire amajwi ariyo audio
wibaziki
bakunzi b'ikiganiro wibaziki ndabaramukije nongera ndabahikaze hamaze iminsi hibonekeza ubwicanyi bukoregwa abakenyezi n'abigeme hirya no hino mu gihugu wibaziki kuri ubwo bwicanyi bukoregwa abakenyezi n'abigeme hari cyo kugwa kugira ngo ubwo bwicanyi butuzwe abanyagihugu rero batari bake barashikiza ivyumviro vyabo kubijanye n'ubwo bwicanyi nayo mabi akoregwa abakenyezi n'abigeme kino kiganiro muko mwishikizwa na Benoncile Ninenazwe Theodomide Manirambona kwari we ari mu buhinga bw'izuma
Ndongozi, ndongozi, zamaji. Lekinani sewe, leka, leka. Lekinani sewe, leka, leka. Lekinani sewe, ya chukoluru bandagwa. Lekinani sewe, ya chue shubaruka.
Reka twakire umunywanyi wa mbere wa kino kiganiro akaba ari Niyongabo ari mu ntara ya Mwaro.
Ndabaramukije. Kicho mbuga kubwicanyi bumaze iminsi bikorerwa abigeme. Ukuri mbanje kubutera ibyatsi. Mbanje kubutera ibyatsi. Aho byerekana yuko mu Burundi atakigira kikiriho. Atakigira kikiriho kubera iki. Abantu bakora ubwicanyi usanga badahanwa. Iyo babahanwa bikwiye. Ubwicanyi bwohera cyangwa bukagabanuka. Mugabo rero usanga Leta y'u Burundi ariyo ya CNDD-FDD itahana neza bikwiye abakora ubwicanyi. Kuko abakora ubwicanyi nibo babandi biba mu gihugu usanga ari izimbonerakure zamaze kwicacara atacyo zitinya atacyo zubaha nicyo bituma ubona ubwicanyi bubandanye. Kubavuga ati jyewe naho ndamwica sinjya gufungwa naho ufungwa marayo iminota mikeya aca asohoka kuko naho abigeme baricwa mugabo n'abagabo benshi baricwa n'abagabo baricwa mugabo urumva rero ko ubwicanyi bwatanguriye ko n'abakenyezi bakuri n'ibintu byo gutera ibyatsi tukabyiyamiriza tukabitera ibyatsi kuko ubwicanyi ntawe bwereye no kuzanira imivu mu gihugu gusa nicyo gituma iki gihugu cyacu kidatera imbere ngo natwe dutere imbere kubera amaraso y'abanyagihugu aguma asesekera ubusa.
Nikeze nawe hari mu ntara ya Kayanza hatubwira ati
tukabyiyamiriza rero Leta nayo itadufasha ikagirahana abo bantu bagomba kwakuzima abandi atari bo babo bahaye. Nicyo bituma ngaha mu Burundi ibintu by'agateye akazi na muntu byasubiye inyuma cyane cyane gupfa inkwe ya CNDD-FDD ijya ku butegetsi. Umuntu apfuye umenga Leta nakibababariye umenga nacyo bibabwiye nimba ari kubera bamenyereye kuza barica abantu bakiri mu ishyamba bobo abantu bapfuye umenga nacyo bivuze kandi byatangwe kuva kuri iyi ntwaro CNDD-FDD mu 2005 bagishyira ku butegetsi kuduga kugeza n'ubu kuko urabona n'ubwicanyi bwigeze kuba kera mu Gatumba ku ntwaro ya nyakwigendera Petero Nkurunziza bakica abantu mu Gatumba bakica abantu ahantu henshi urabona ko atana bamwe bigeze bahanwa bagomba bumva ko ari abantu bacira amapeteyo hejuru muri aba bantu ntibigera bahanwa kandi n'ubu urabona ko aribo bari hejuru ku isonga ry'igihugu nicyo gituma ubona ubwicanyi bubandanya nuko bwiyamiriza rero tukabutera ibyatsi nabo murakoze.
Reka
ikiganiro wibaziki kirabandanya tuko tuyaga kubijanye n'iminsi maze yibonekeza ubwicanyi ukuregwa abakenyezi n'abigeme aho hirya no hino mu gihugu ukamengo byabaye nk'umugenzo ico kugwa ni kibituma abanyagihugu rero bagico bashikiriza reka twumvirize Joseph nawe ari mu ntara ya Muyinga icavuga
gwa gutereza ico ro bwakuregwa bwicanyi ibizi ukuregwa abantu babigeme kwa kigezi kandi tagaje kiriwe ntagishasha kiriwe n'ibintu tubegere twaba twabonye ibyo bisaba byatanguye kandi si ntahubwo ko bitanguye buri robisi ibyo byatanguye kera buri robisi heze kubaho kuba buri debire keze buri manifestation abakenyezi bagiriye imbere bakerekana ko bashobora kugira icyo bakoze nk'abandi bose naci batangura kwicwa nabo atacabira uburyo bwo ubugabo se DFTD kubategetse hakije kimwe wibanga urya wakenyezi yabigeye barabantu gere ba atabure apa kubasibira ngo yogira abice bayifaje ho hotere mbuga ivyo ubugabo se DFTD ukora nasaza bibintu biteye ubwo badagahira ubu ntabwo rwe bibanga ubukegezi wigebe ubwana taba bose basibira ko bacugutwe akira kimwe bibanga tabadaba yobe atawuramenya ubwoko bwa bwari bwo ibintu byo gutera ibyatsi n'ibyo bintu bakora n'ibintu bitabaho si by'ubu si ibi byakiye ibyo biramaze igihe ubu ntaho bibiri dapfa kuba bakwiketse gusa kuko utabashigikiye utari ubwabwo wabo utabashigikiye ruva avuga bakugirira nabi barakwishe ibyo byeze ibyo tubona uburyo bihari ubu icyo kugwa ntacyo bwacyo kugwa kuko abogikoze ari abogere babikora n'ubu nta kindi kintu cyo kugwa kihari nta nicyo twabasaba ko tugisaba ntaba hari twugisaba icyo ni uhadura gusa ni uhadura ko ukwikebuka abaraso bamaze gusesa ko abaraso benshi cyane bugarukiriza kuko burya abaraso arahuba ntabwo yishe yigaruka amahoro ahari hose yaba ari ubuntu abize bwa busanzwe bitebuke kandi ibyo bagira bazobibazwa azoje imbere y'ubutungane byasaba Burundi natwe bwafashwe ebyiri ubutungane buza makogo ntibuzogenda butabaregukishije mu babazi ibyo bakoze ibyo ari byo ibihadure rero bikebuke hakiri kare amazi kuri inkombe yaramaze kuri inkombe kari abantu babigeme bari abantu b'abasoregwa n'abubahwa bagera umutwe wo gutara buri we bibanga abo gutabarizwa rero kuko tubona bageze kure bararebye rabone nuko nuko jye ndayobora burakoze
ikiganiro wibaza iki kirabandanya Memeruto nawe ari mu ntara ya Muramvya atubwira ati
ndabaramukije muraho mwakomeye hano mu kiganiro wibaza iki ya jewe rero ubundi icyo nibaza kuri buno bwicanyi ubwicanyi bukorerwa abakobwa n'abakenyezi icyo nibaza kuri ubwo bwicanyi nibaza ko ari ubugizi bwa nabi bwa ba bantu bamwe bigize ndase mu gihugu bamwe bigenza bwa gisoda bigenza bwa gipolisi bamwe baha intuze ya uburenganzira baha ububasha bwo kugenza uko bishakiye mu gihugu bakagendera batanze amategeko y'igihugu bamwe baha intuzeyo ububasha bwo kwigenza uko bashatse abo nabo si abandi abo nabo n'iza mbonera kure nta bandi izo mbonera kure zica zigakiza rero abakenyezi n'abakobwa abo bahogwa kenshi nuko usanga babapropoza ibyo babakorera hanyuma ugasanga urabona nk'umukobwa ashobora kumwankira cyangwa ukamubwira ukuntu nyine nk'uko umenga ariko aramwishitura amiyama yuko ibyo ariko aramubwira bidafise ishingiro atabyo ashoboye rero agaca amushi agatashyira akantu mu mutwe agaca amuhigira ati uyu mukobwa cyangwa uyu mugore nzomwereka tuzihurira rero nuko bigenda nuko bimeze niko ndavyibaza kandi niko biri
imiryango itari mito harimo abaroze cras hakabamo n'abaframasu abo nabo umujinga muzi bafite ubuhuzi bazoza bakubwira inyagano
ikiganiro ni wibaziki turabandanya kubashikiza ibyumviro by'abanyagihugu aho bashikiza kubijanye n'ubwicanyi bukoregwa abakenyezi n'abigeme hirya no hino mu gihugu icokogwa reka twakire Minani nawe hari mu ntara ya Rumonge
mbonera kure n'ukuri nizo zicawa abakobwa n'abadamu kugira sigire kugira nyene simari shiravu bipfanye nini n'ama proposition proposa akabankira rero niyumvu nta kindi niyumvu vema ntiwe niko ndavyibaza rero n'ukuri mu gihugu cyacu ingaruka mbi zozo zirahari ziriho uko igihugu cyacu kibuma kiboneka ko abicanyi bahohotera kirimo muntu bahohotera abadamu bakabahohotera urumva makungu tuguma tuboneka ko mu Burundi hari abantu b'ibikoko hari abantu babicanye gusa kuko birateye ubwoba vema tuza tubona kungurukana ubumenyi abadamu bishe bagiriye nabi nukuri birababaje birateye isoni mu gihugu cyacu yego ingaruka mbizo ntizobura kabisa ntizibura ni ngorane nyine tuba turiko turikwegera mu gihugu n'umuvumo mubi turiko turikwegera amaraso aguma aseseka mu gihugu n'umuvumo iyo ni ingaruka mbi urumva umuvumo Imana igumye ibona ko mu Burundi tuguma twicana dusesa amaraso rero izo mbonera kure n'ukuri nibazigire nibazibuze ibyo bintu nibazibuze nizo zibigira nta zindi nizo zigira ibyo bintu kuko bo baragiye bitwa ko bafise ububasha rero bumva bategetse ati wa mudamu we ndagukeneye cyangwa wa mukobwa ndagukeneye akamwankira arapfuye afi nta bindi kuko babatamitse kwica gusa babaruze kwica nta bindi yego murakoze cyane nuko ndavyibaza murakoze
murabandanye kumviza ikiganiro wibaza iki Tade hari mu Rutana nawe ati
nagenda bamenyesha yuko kuva umugambi CNDD-FDD ushyikira ubutegetsi mu 2005 ikintu cyo kwica umuntu babanje kumwonona babanje kumugirira nabi niho cyatanguye mu zindi ntwaro zahise n'abavuga ngo hariho ube gito ariko nimba hari ubwicanyi nimba hariho ube gito ni abakenyezi n'abana babigeme barabubahiriza bakabubaha ariko uyu munsi abagabo imisore abagore n'abakobwa bakorerwa nawe icyo kimwe umukobwa cyangwa nyina wiwe baramufata bakamusambana ku nguvu bagaca bamwica rero cyane cyane ndavuga ku badamu n'abakobwa nk'uko mwabibajije iki ni kimwe muri ibi bintu biriko birakorwa n'ubu nta kundi nta handi ibintu biza biva mu ntwaro mbi kuko aba bantu bica abakenyezi bakica abakobwa benshi babanza kubasambanya ku nguvu kandi muri uko kubasambanya ku nguvu 90% bikorwa n'imbonera kure 90% bikorwa n'abashyigikiwe n'ubutegetsi kuko muze mushake mugende mukurikirane iyo biriko biravugwa ibyatohojwe cyane ibyakozwe mu bantu 10 bakoze ako kabi ngira ngo hahanwa umwe cyane ntihanwe n'umwe ntabone kimwe bagiye guhanwa cyane bagize ko matohoza amatoho zagakoko ngayajili chafamu ugipe ngwarafatwa mugashora mulonji kaya kama imi sitataka chayi tahira vene kujiri kujiri kuchane vene kukwe kwa mahano mabi bakaja kwa teruga wabgira yuko ni wala mkafu yu mutuwe na wunyene wabasubaba kulikizu wawo yitabzimana ni izi ningaruka zinwarumbi mujogo churungi
ikiganiro bibaziki kirabandanya nkuru nziza hari mu ntara ya Kirundo na wati
ndega bikogwa kubera ikintu kugira abaryumutima abanyagihugu babone yuko kugira badatinya kwica abagabo kugira badatinya kwica aba imisore kugira badatinya kwica uwo bashatse wari wese n'umugore batamubwira umutwe umukecuru batamubwira umutwe umwana w'umunyabaga umwigire batamubwira umutwe kugira ngo igihugu camane umutima uri mu kirere cyane abantu bose bava imitima ihagaze mu kirere yarahabu barahababutse nuko rero kubyo niko ndabibona kuko ibi byose biriko birakogwa ni sisiteme y'ubutegetsi bwa Evariste Ndayishimiye nkuko yaburazwe na Nkurunziza ntacigeze gihinduka nashaka mu muzombeshu z'abatera cyangwa babibonye mu mbwire ku ntwaro ya Repubulika ya mbere ibyo ntibyigeze bikogwa ibibazo byarashika bikaba mu ngo byashikira abagabo n'abasore ibibazo byaraba ntibyari byigeze bitumbira abana n'abantu n'abantu ku ntwaro y'abakazi ibyo ntibyigeze bivugwa no ku ntwaro yahuye ibyo ntibyigeze bivugwa n'amahano mabi yazaniwe n'aba bagesera baba babicani ba CNDD-FDD rero aho mumbaza ngo icokorwa ni iki icokorwa ni uko intwaro iranga ihanduranwa n'imitsi abarundi bakabiraba bakabibona bakabona abategetsi babatwara baribo mu butegetsi bubayoboye ubwo ari bwo naho hari bamwe bashyira agati mu ryinyo bakabona umenga bakigira ba CNDD-FDD bibazwa uyu munsi ntibasinda bibazwa ntibatumbereye ariko ibyo cyangwa hirya yico bizabatumbera ndabivuga guce kuko ntawarasunze gutona kuri CNDD-FDD asfanta ntasano ntawaratumye kuri CNDD-FDD aratumye gusumba kararuza ntawaratumye kuri CNDD-FDD yarutamusaga ntawaratumye kuri CNDD-FDD ngo arute barya bihimbiye abafronde kuko bari batumye nabo nyine bari imbere mu bari imbere ariko CNDD-FDD yarabiretse kutabagira umutwe usamara wese iramena ntabwo umugani wabo ngo nta kuguguma mu gukora ikibi nta kuguguma mu kwica inzuya n'abanyina n'abanakuru babo ntibagugumwa icokorwa ni uko abarundi tuba amaso ibintu bikaranduranwa n'imitsi imwe kuri abarundi babiri habe babimenye kandi babona intwari batwara iyo ari yo hanyuma rero ibyo ni Evariste Ndayishimiye abishyigikiye nawe afatikanije kurongora kandi nta gihugu cyo twagona ndakugarika ngo kironke amahoro nta gihugu cyo twagona bunyoni ngo twagona kazungu n'abadutsire w'amahoro abantu iminsi yose amaboko yabo atamenya amaraso ku munsi amaboko yabo atamenya amaraso ntibaryama ngo basinzire nuko rero gihugu niko ndabibona abarundi bakwiye kuva ibutsimo bakabyira ubuntu bagakura mu kwa bakikiza icyaha igihugu kigasubira kuba nyabagendwa igihugu kigasubira kwitwa icyama
Para chamu wona kumusaraba
ariko ntibashoboye kurema nibo babanze Kristo bashimba kuba abana ba Antikristo nabaneza Lucifer agendera yu no mu banyamadini hagati mu ndongozi z'amadini hose hose mu banyamadini nadashika no mu banyamadini
Mwanadanya kumvitsa ikiganiro wibaziki reka twumvize umukenyezi nawe akaba ari umwe mu bakenyezi baharanira agateka ka bakenyezi akawitwa Kanyange Pepeti nawe agira icyo ashikije
kugira ngo dutahure icyo ubwo bwicanyi bukoregwa abakenyezi n'abigeme buvako bidusaba gutahura ingene abakenyezi n'abigeme bari basanzwe babayeho n'imbere yuko ubwo bwicanyi butangura kwimonogoza ugiye kubiraba usanga mu mitwe y'abantu y'abarundi batari bake hakirimo ivyiyumviro vy'uko umukenyezi n'umwigeme atabwigenge bafise canke bashobora kugira haba mu vyiyumviro haba mu gutunganya ukubaho kwabo canke mu kugaba ivyabo uhereye ku mubiri wabo ugasanga nta hantu na hamwe bashobora kugira ijambo ngo bashobore kurangura ico bipfuza gukora uko bavyipfuza uko babona byo ari byiza abashitsi by'ivyimbiro rero barigaragariza mu nyifato zitabereye z'uguhohotera abakenyezi n'abigeme ugasanga abakenyezi barakubitwa mu ngo ugasanga abandi barafatwa ku nguvu mu ngo canke mu kibano canke aho barangurira ubuzi n'ahandi ugasanga abakenyezi benshi babaho bahahamutse mu ngo zabo mu miryango yabo ugasanga abakenyezi babaye hari abantu bakenye ataco bihereza bazera inze kandi atari uko badakora ahubwo ari uko batagira ijambo no ku butunzi bwabo no ku byo barondeye canke barondereye hamwe nabo bubakanye ibyo rero bituma umukenyezi aguma ameze nk'umuntu aba ageramiwe adakingiye bikwiye ubwicanyi rero bukoregwa abakenyezi n'abigeme buza bwunyura amabi bahora bakoregwa na rijya no buhisiguro ijanye n'ibihe bidasanzwe igihugu cacu kirimwo kuva hatanguye injyane za politiki kubona rero abarundi bamara imyaka irenga 5 babona ubwicanyi bukoregwa abandi ubwicanyi bukozwe mu buryo buteye ubwoba bakabona abandi ingene bahohotegwa bakoregwa ikibi kitasiguritse biratuma biragira ico bihinduye mu mitwe yabo no mu mitima yabo ugasanga abarundi benshi barahahamutse abandi imitima yabo yaratinze abandi ntibagira icizere ugasanga ahubwo umwe wese yizeye inguvu afise ashobora kugaragaza kuwundi ugasanga basigaye babona yuko ingorane yose yoba hagati y'umuntu n'uwundi inzira ibereye ari ugukoresha inguvu uwuruta uwundi agaheza agakorera ikibi ashatse uwundi ico ni kimwe muco nosigura novuga yuko gitera ubwicanyi bukoregwa abakenyezi n'abigeme butera bugwira
nibo babanze Kristo bashimba kuba abana ba Antikristo
n'uwa mbere umukenyezi n'umwigeme barubahwa ntawubahuka gukora ko gukorera ikibi umukenyezi canke umwigeme ariko ku ntwaro y'ubu ntaco bagisonera ureta irakwiye guhagurukira ico kibazo igahana abagirizwa ayo mabi aha rero niho dusoze ikiganiro bibaza ikica kuri uno munsi nk'abashimiye mwebwe mwese mwariko muratwumviza na cyane cyane mwebwe mwadutereye ivyumviro kino kiganiro mwakomeshikirizwa na Brancilo ni nazwe cyo de mille mani rambo na kawari we yari muhinga bw'ivyuma
Wibaziki ni kiganiro kiguha umwanya wo gushikiriza icyumviro cyawe ku bivugwa hirya no hino byerekeye igihugu cy'u Burundi.
Wibaziki
kwa kure andika ubutumwa ariyo message canke uturungikire amajwi ariyo audio.
Wibaziki
kwa matora
wibaziki
kome yengi wa jena kwa na yakiri neza